Na mu Burundi nyene amateko n'amabwirizwa atera amera nkaya kingira abafise ubutegetsi agashirwa mu ngiro n'ubutungane buri mu kwaha kwa leta ivyo ngo bigatuma haba ihonyangwa gikivunga ry'uburenganzira n'ubwigenge kuko abikora ngo badaheza ngo bahanwe iyo shikirizwa na Chantare Mutamuriza umuyobozi ishingwa ikorwa w'ishirahamwe gitaho impunzi Light for All aho yibutsa ko umwe wese afite uburenganzira bwo gukingirwa n'amategeko mu gihe uburenganzira bwiwe buhungabanijwe ivyo yabishikirije mu kurikirane ubw'ubutumwa bugira umunani bwisekeza ryo gusigura ishingiro ry'ibikorwa by'abanyagateka kazi na muntu byatangujwe nunane rw'abahanyagateka kazi na muntu mu Burundi kurikira Chantare Mutamuriza umuyobozi ishingwa bikorwa w'ishirahamwe Let's Fall
ubutungane niyo nkingi intwari ibereye nico gituma itangazo ryawo ni rikingira abaharanira agatakazi na muntu mu ngo yagiye icenda gace kambere bivuga biti mu kubaho hisunze uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubwigenge ishingiro harizemo uburenganzira bwo guteza imbere no gukingira uburenganzira buri muri no tangazo umuntu wese arafite uburenganzira ari wenyewe canke afatanije n'abandi bwo kuronka aho yitura hamwe no gukingirwa mu gihe uburenganzira bwiwe buhungabanijwe mu gace ka kabiri kigiyo bavuga bati muri iyo ntumbero umuntu wese uburenganzira n'ubwigenge buzahungabanijwe arafite uburenganzira abyikoreye wenyine cyangwa bikozwe n'umuserukire abirikuriwe n'amategeko bwo kwitwara hamwe no gusaba sentare ko yiweza mu maguru masha ibirego vyiwe mu NHS cyangwa urundi rwego rwemewe n'amategeko rwigenga ataho rwegamiye kandi rufitiye ubushobozi maze urwo rwego rugaheza rugafata ingingo hisunzwe amategeko yo gutanga ishumbusho harimo n'imishinga y'akababaro mu gihe uburenganzira cyangwa ubwigenge bwahungabanijwe hamwe no gushyira mu ngiro ingingo yafashwe n'urubanza mu gihe rwaciwe ibyo byose bigakorwa atagutera birenze iyi ngingo irahwanye neza n'ibitegekanijwe mu ngingo za 38, 39 na 40 z'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ariko nk'abaranira agati y'akazi na muntu turanegura twivuye inyuma ishyirwaho ry'amabwirizwa ari mu ngingo zimwe zimwe zihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aha twovuga ingingo ya 61 igitabo manavyaha hamwe n'ingingo zimwe zimwe ziri mu gitabo cerekana ingene ivyaha bitohozwa ingingo nkizo ziratandukanye rwose n'itangazo rya ONU rikingira abaharanira agateka k'akazi na muntu ikindi naco kituraje ishinga nk'abaharanira agateka k'akazi na muntu nuko tubona amabwirizwa n'amategeko atera ameze nk'ayakingira afite ubutegetsi agashirwa mu ngiro n'ubutungane buri mu kwaha kwa leta bigatuma haba ihonyangwa ry'ikivunga ry'uburenganzira n'ubwigenge kuko ababikora badaheza ngo bahanwe twatangurira byinshi ariko cyane cyane reka tuvuge ifutwa rya bamwe mu bashingwamanza kwankira abanyagihugu bahunze guserwa n'abashingwamanza bitoreye guhagarikwa no gufungwa bidakurikije amategeko ukunyagwa bidakurikije amategeko ariko nubwo bimeze uko turateye intege abanyagihugu mu rusange na cyane cyane abaranira agateka kazi na muntu ngo babandanye kwegeranya ibyemezo byose biriko barakorerwa bongere bituri ubucamanza kuko bitewe bitebuke intahe izo zisubiza ijambo maze bariko barahohoterwa batunganira
Hey,